1. Nizgul de America. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza inshuti muduteza amatwi hano muri studio 18 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema bahaye ikaze mu kiganiro iwanyu umuntu.
Ku bitaro hari ikibazo cy'amazi gikomeye cyane, na bombo dufise no mecungaro nta n'ibombo rihari. Dukoresha amazi tugura ku bibido, nubwo hariho abantu abakozi babiri bagenda kuvoma amazi mu mwonga.
Uwo ni muganga Innocent Ndikumana wo mu bitaro byo ku mutumba Mugano wa komine Giteranyi y'intara ya Muyinga, avuga ku kibazo kimaze iminsi cyugarije ibyo bitaro. Inkuru n'izindi ziri mu bukene bwugarije imiryango mu ntara ya Mwaro turayigarukaho mu kanya gato. Ikiganiro iwanyu mu ntara tugihere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Muri Kenya, amatora y'umukuru w'igihugu yarategekanijwe ku itariki 17 z'ukwezi kw'icumi kuza. Inyuma yaho ateshejwe agaciro na sentare ntayinyuzwa yungururijwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa cumi kuza nyene. Umurwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora waneguwe n'iyo sentare niwo watangaje iyo tariki nshasha kuri uyu wa kane, uvuga ko ukeneye umwanya ukwiye wo kwitegura kugira uzotunganya amatora akwije ibisabwa na sentare ntayinyuzwa. Iryo tangazo rihindura isango ry'amatora ryashikirijwe mu mwanya nyene perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yari kashikiriza ijambo mu nama ya ONU, aho yongeye kuvuga ko sentare nkuru y'igihugu ciwe yatembagaje ubutegetsi bw'ubutungane. Yavuze ko iyo sentare itegerezwa kuzokwisigura ku Banyakenya, avuga ko yamurenganije. Ibyo byose yabivuga atazi ko itariki nshasha y'amatora iza yahinduwe. Kenyatta yashikirije abandi bakuru b'ibihugu bagenzi we ko leta yiwe iza yaramaze no kwemeza kuzotanga imiliyoni 81 z'amafaranga y'abanyamburaya akenewe kwitunganywa ryayo matora. Inama nshingamateka ya Kenya igahamagarirwa kuyemeza kuwa kabiri uza. Leta Zunze za Amerika imenyesha ko igiye kongereza imfashanyo iha ibihugu bya Yemen, Sudani y'Epfo, Nigeria na Somalia. Imfashanyo igenewe gufasha amamiliyoni y'abanyagihugu bugarijwe n'ikena ry'ibifungurwa hamwe n'intambara. Imiliyoni 75 z'amadolari y'Abanyamerika y'imfashanyo yongerejwe azohabwa ibyo bihugu bine biciye mu gisata cy'Abanyamerika kijejwe iterambere mpuzamakungu USAID, nk'uko byatangajwe na Mark Green ajejwe iby'intwaro muri USAID. Ayo mafaranga azofasha kugura ibifungurwa, imiti, guteza imbere ibijyanye n'isuku, kugura amahema hamwe no gukingira abanyagihugu batsinzikajwe n'intambara. Iyo mfashanyo nshasha iciye ishikana imiliyaridi 2.5 Amerika imaze gufashisha ibyo bihugu kuva uyu mwaka utanguye. Tukivuga kuri Amerika, kandi Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kane yaratandukanije Korea ya Ruguru n'amakungu by'ubutunzi mu kubuza amabanki kutongera gukorana n'icyo gihugu. Umushikiranganji w'ubutungane wa Leta Zunze za Amerika Steve McCain yasabye amashyirahamwe mpuzamakungu akorera mu gisata cy'ubutunzi ko nimba agomba gukorana na Amerika ategerezwa kuvavanura na Korea ya Ruguru. Iryo tegeko rishasha ry'ibihano rizoha ububasha Amerika bwo guhagarika ubutunzi bw'uwo muntu wese akorana na Korea ya Ruguru mu rudandazwa rwabo rw'impuzu, amafi, itumatumanako, ubuhinga bwa none hamwe n'amahinguriro. Uwo mushikiranganji yatangaje ko Korea ya Ruguru imaze igihe kitari gito ikengerera ibihano yafatiwe n'amakungu, kandi ikabandanya ikore amafaranga y'amabanki mpuzamakungu mu gukora ibirwanisho ruhonyanganda. Mu nteguro Leta ya Trump yarungikiye inama nshingamateka, harimo kandi ko indege zose cyangwa ubwato buzoba bwagiye muri icyo gihugu butazokwemererwa kwinjira muri Leta Zunze za Amerika mu kiringo cy'amezi 6. Inama yao ni ijejwe umutekano kwisi yaremeje atanumwe avuyemwo gushinga umurwi w'abahinga uzotohoza ubwicanyi bwakozwe n'umuhari w'iterabwo wa leta ya Kisilamu mu gihugu ca Iraq hamwe bamwe mbere babona ko ari ibyaha byo mu ntambara niho nyabwoko. Ubwongereza bwateguye ico cemezo bwavuze ko uwo murwi uzoba arakaryo ko gutunganiriza abanyagihugu bahotewe n'uwo muhari w'iterabwo. Gushikuba abasirikare ba leta zumwe za Amerika bafatanije n'aba Iraq barirukanye ISIS mu bice yari yifatiye bigarurira uturere turimwo ibisagara bikomeye, ariko umuhari uracagenzura uduce tumwe tumwe muri Iraq no muri Syria. Abanyagihugu baharurwa mu bihumbi bo mu bwoko bw'aba Yazidis nibo Oni ivuga ko bacitse ku icumu mu bwicanyi bwakozwe n'uwo muhari mu mwaka w'2014 mu ntara ya Sinjar. Abahinga ba Oni baratohoje ibyaha by'agahomerabunwa byakorewe abagore n'abigeme gushika ubu abashika 3000 bakaba bakiri mu byara bya ISIS. Ishyirahamwe riharanira hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch rirashima icyo cemezo cya Oni, ariko rikanegura ko gikora ku ruhande rumwe mu berwa n'intambara muri Iraq.
Imvumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.akadomoradio.com. Abadukurikira kuri Facebook, adresi yacu ni VOA Radio.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru yiwanyu mu ntara. Tuyahere mu ntara ya Mwaro, aho ubukene bwugarije imiryango itari mike bukaba bumaze gutuma bamwe mu bana bo mu mashuri y'intango bava kwiga bakajya gukora imirimo y'ubucuruzi. Ababyeyi babo bana nibo baza kwisonga mu gutuma abo bana bajya gukora ibikorwa byo gucuruza. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Raisa Diane Inamahoro niwe tubaza iyi nkuru.
Abo bana bafise imyaka iri hagati ya 8 na 15, kenshi baba bariko batembereza mu ibarabara ibiyoba, amagi canke ibitumbura aha ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Bakavuga ko babikora kugira basahirize mu miryango iwabo mu mafaranga bungutse mu byo badandaje. Imvo n'ubukene bwugarije imiryango yabo bigatuma basiba ku ishure bakaja kwirirwa badandaza mu masaha abandi bana bariko bariga. Niyo nkuru Terance aba ku mutumba Rusivya commune Kayokwe amenyesha ko yaje kudandaza kugira rondera y'umubyeyi wiwe nabo bavukana baza gufunguramwo.
Nakorewe undi muntu nkamudandariza amagi n'andaro nk'umutayi gwanje
none ubunye birongoka
kebuke
inyungu iyo ironse ucuyijana
mama we Rwanda nka amafaranga aragura nk'imfungo kwa tujyanye ayandi ndakura impuzu ayandi nkayabika kazobe nteka kazotsa.
Mpunzimana Eric nawe wo mu mwaka wa gatandatu tumusanze aho yari ariko aratembereza amagi avuga ko yasivye ku ishure kugira arabe ko yoronka amahera y'ikaramu.
Nabonye ikaramu yahejeje nza gutandatu tutuntu yandabonye ikaramu nayisabune nza ndamisesha sinabonye byose byongorana ari uwaje ku ishure takaramu afise cyamita nko kudandaza utuntu ndareko nuronka amafaranga asubire ku ishure.
Ku ruhande rw'ababyeyi bavuga ko hakwa abana baja kwiba kubera ubukene bahitamwe kubamenyereza kwiba ko Gahungu Karori numwe mu bavyeyi yagira ati
mwana arashobora kubakorera umuntu mwiza akamugaburira ukarabo nabo ko borera bari mu nabo siva mu miryango ikenye bagashabiruka kuraba ikirirenze mu buzima nyene y'umwana yiri ubusa birababaza aho ako yiri ubusa atawe yibye yobaragira nkuko nyine rikabarira renga akaba ari icanganiritse kuko nta umenye ubuzima aho buzana n'umwana nkawo arahera hasa agafasha usanga arose ubuzima
yamara naha aba bana bemeza ko babangikanya kwiga no kudandaza ntibahakana ko bitaborohera mu ishure ahani mu gihe ibisibo byinshi bagira bituma bama bari nyuma mu bumenyi ugereranije nabo bigana. Eric Nkunzimana aravuga gahombo agira mu ishure
firashika umwigisha sasa gutangana ratariho ashaka kujana ikigutazi kandi bigoye kacubura n'ubwenge kabyose mugaturabyiga iyo abizanye se nawe tutasaba kubyibutsa ngo tubimenye hanyuma nkacyo ndabifata uko nyine je nkubiye nk'iyo ndi mu ishuri ashaka kuyumva ubunge n'abakiriya banakopesheje bameraniye n'abashoreye kuco bituma nashaka gukurikira umwigisha mbonyene nanjye nze ndironke ayo nza ndikoresheje utundi icyo gitondo cy'ibingora mbonye ishure zinaniye nzova nje muri ibi.
Ku ruhande rw'abajejwe intwaro mu ntara ya Mwaro bamenyesha ko aba bana baza barasiba ishure baja kudandaza akenshi bibi intandaro yo guca baheba burundu. Jean Marie Nyakaregwa buramatara aramutswe ino ntara avuga ko bariko baratuza ino ngeso y'abana biyerereza co kimwe n'abasega
biribonekeza kuko hariho n'abana benshi bahevye amashure kenshi rero abo bacoje kurondera ubwo buzi abandi nabo usanga nk'abigeme hariho n'abatwaye inda gusanga rero ni ngorane harabitwaza inzara mugabo kaba n'abandi rero bahevye kubera n'iki kiza cha malaria. Abana ibi hano tubaha sibindi no kubabwira bagasubire iwabo ko bazira kuza bari tembereza mu bisagara mwarabonye nk'ibujumbura hari abafashwe twebwe bacu batutuma ko bati ngo mutore abantu banyu twacyuye turabatora hanyuma tukaramwe twobakurikirana
jewe abamaze kuzana nibashika ku 11 ngo ntabandi barasura kumbara kumuje gutora ibujumbura.
Amakuru tubandanya dukura mu ntwaro atumenyesha ko mu ntara ya Mwaro mu mwaka w'ishuri uheze w'2016 ushiri w'2017 haharugwa abana hafi 300,000 bagiye baraheba ishure mu ntara ya Mwaro. Haise Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika.
Imyaka 5 irarumanye nta gitonyanga cy'amazi kiboneka ku bitaro byo ku mutumba Mugano wa 10 giteranyi mu ntara ya Muyinga. Bamwe mu barwaza bagiye mu mihana gusaba amazi yo kunywesha imiti abarwayi babo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Moise Misaka.
Ibyo bitaro byo muri zone Mugano kuva byubakwa mu mwaka w'2012 hama bisanugwa mu mwaka w'2014 nta nima ry'amazi meza riharangwa. Ayo bakoresha bayavoma mu mwonga hakoreshejwe amabido ku making. Ayo nayo nta kindi akora atari ugukoropa hamwe no kumesa impuzu z'abaganga. Abarwaza baza bizaniye amazi bakuye mu mihani wabo. Uje kuraba umugwayi atamazi azanye arayagura aho ibido imwe igugwa amahera amajanane canke akayasaba mugenzi we. Ndaruzaniye mene dorati biratugora cyane kugira isuku
uraza ugahiga hanye n'ahantu kuri amazi ukahabura
nare ushatse kunywa umuti amazi ucuyakura
abo hasanze urabasaba abo ukajya gusaba mu mihana yahegereye ivure.
Abarwaza baja kurondera amazi yo gukoresha mu mwonga aho bavuga ko ari kure cyane kandi ko hari umudugo munini. Birashika abarwayi bakabura amazi yo kunywesha imiti bigasaba ko bajya gusaba ayo mazi mu mihana yegereye ibitaro. Nizigimana Marita agwaje umwana muri ibyo bitaro
ngaha nta mabomba hasi
amazi mucamo yaronka gute
ndayakura ku mwonga canke nkayagura amahera.
Bagurira hehe canke umwonga muyavoma
mu gihuzu canke mu rugomero kandi ni kure cyane kandi n'ahantu haduga turayagura amahera ikidomori n'amajanane
araborohera kuronka.
Oya hari gihe tuyabura tukarara tutoze canke ntogeje umwana nkayo nkweshe imiti ukarinda kuja kuyasaba
arandi avuga yuko amazi yo mu mwonga atayo banywa arayo gukoropesha no kumesa byo byemeze gute
tube turayanywa kubera ava mu bito batwubakiye atarayo tuyoha hasi turazigira nyene kubera twiyumvira ati twahava twandura nk'ingwara zitutse ku nzoka zivuye mu ayo mazi kubera ava mu misozi ari ahantu hari ivu.
Nayo ku kibazo cy'isuku ko ari cyari babanarike abasanzwe bajeje icyo gikorwa bavuga ko bagerageza uko bashoboye. Bamwe mu bakozi bajejwe isuku muri ibyo bitaro bakabona ko ubwo bukene bw'amazi ari ntambamye ry'iterambere ry'ibyo bitaro ngo kuko uburyo bwofasha abarwayi buca buja mu kuvoma amazi. Jacques Sinankwakure ajejwe isuku kuri ibyo bitaro.
Ni kuri amazi ngaha ni kibazo kuko avomwa kure kandi kugira ngo adushikire nk'ubu ibido imwe ifite agaciro k'amajanane ku bakozi bitanga baba hafi y'ibitaro kugira ngo baje kuvoma amazi. Muri make iyo hageze ko dukora isuku usanga ari kibazo mbere biranagaragara ko ni bitaro byacu bishobora kudatera imbere kuko n'uburyo bubafashije abagwayi kenshi buherera kuri aya mazi nyene.
Umuyobozi bw'ibitaro bavuga ko atabombo na rimwe bafise kandi ko no mu micungararo atamaza hari meza. Icegera cy'urongo izo bitaro avuga ko bahora bavomesha amazi yo gukoropa hamwe no kumesesha imudu z'abaganga nayo abagwayi bakimenya. Muganga Innocent Kumana akavuga ko amazi banywa abagora kuronka agasaba abajeje intwaro kubafasha bakabaronsa amazi meza.
Ku bitaro hari kibazo cy'amazi gikomeye cyane. Na bombo dufise no micungaro nta ni bombo rihari dukoresha amazi tugura ku bibido nubwo hari abantu abakozi babiri bagenda kuvoma amazi mu mwonga bakayatana ku makinga ibyo bituma n'isuku turagerageza mugabo bica bituma abagwayi ntidushobora kuronka amazi akwiye abagwayi abagwayi nabo barimenya baragenda ku mwonga nabo bakazana iwabo yo kugira isuku turondera amazi yo kugira isuku gukoropa no kumesa ibyo dusanzwe dukoresha abajeje intwaro twasaba ko bogira ingufu.
Mu buyobozi bw'amazi muri komine Giteranyi basigura ko ubwo bukene bw'amazi buri muri iyo komine buterwa n'uko uwo mutumba uri hejuru cyane ariko nubwo biri uko bagahumuriza ko vuba icyo kibazo kigiye gutorerwa inyishu. Hishakiye Melkiyada arongoye igisata cy'amazi muri iyo komine ati vuba amazi agiye kuboneka kandi tuzotangura guha amazi inyubako za leta nk'ibitaro amashure n'izindi.
Icyo kibazo turakizi oho novuga ko giterwa nuko isi yacu iremwe ukuntu ku midugo miremire. Ego icyo no humuriza abene gihugu muri komine Giteranyi nuko turiko turagerageza kugira ngo tubanze dusanure imigezi kubene gihugu dusanga bakoresha ayo mazi benshi ari ayo mu mwonga ari atuza kuvoma mu mwonga hamwe n'ico icono candabahumuriza nuko dufise umufasha Banque Mondiale ibicije mu mugambi wayo wa projet rusumo baratwemereye kubo dukorera amazi angana n'ibirometero 30 ico bita amadiksiodo ku mabarabara tugiriwe ubuntu ayo mazi akaboneka no kuri ku bitaro niho twohera no bari menshi.
Ibyo bitaro bikaba byakira abantu benshi bava mu makomine abiri ariyo Giteranyi hamwe na Butihinda. Ayo nayo asanzwe afise abanyagihugu benshi. Igiteranyi mu ntara Muyinga mu buseruko bushyiburaruko bw'u Burundi. Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Moise Misago. Kuri uyu wa gatanu Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yatangije umwaka w'ubucamanza ku ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka wakurikiranye uwo muhango. Evariste, ni iki kidasanzwe cyavugiwe muri iyo nama?
Kidasanzwe cyavugiwe muri iyo nama yo kugurura umwaka w'ubutungane wa 2017 ushira wa 2018 nuko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yasubiye kugabirisha na cyane cyane abanyamahanga avuga ko bashyigikiye abarundi bamwe bamwe batavuga rumwe na leta gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu. Petero Nkurunziza yavuze ati baragerageje mu by'intwaro bashaka gutembagaza ubutegetsi muri 2015 birabananira. Butibamenera yongera ko bameneye ko n'ubutunzi ngo ivyo bariko barabirengana ubu rero ngo abo avuga yuko bashaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi ngo bashaka kumenera mu butungane aho yavuze yuko rero abarundi bari magabo bazobasubiza inyuma.
Byinshi amahanga cyangwa se amaraporo atandukanye yagiye anenga ubutabera mu Burundi nuko hari ibyaha bikorwa ariko ntibikurikiranwe ndetse ababikoze ntibagezwe imbere y'ubutungane. Hari icyo bavuze kuri icyo kibazo?
Kuri icyo kibazo umushikiranganji Emel Laurentine Kanyana mu ijambo ryiwe yashikirije yavuze ati abo bavuga yuko ubutungane bw'u Burundi budakora amadosiye ngo nibateshwe bate, aho yerekanye yuko abacamanza b'u Burundi bafite ubumenyi buhagije bwo gushobora gukora amadosiye. Ahambere akaba yavuze yuko abo banyamahanga badasumbyana ko ubushobozi mu guca imanza afatiye ku bumenyi abacamaza Burundi avuga ko baronkejwe akavuga yuko rero abarundi Burundi bwikukiye akavuga yuko abashaka gucuza ubutungane ari abashaka guca inkingi gira gatatu mu nkingi zitatu zigize igihugu kugira ngo igihugu gitembagare bongere bagisubize mu minwe y'abakoroni.
Umuhango nk'uyu wundi ubusanzwe ni igihe cy'abacamanza kugaragaza imigambi bafite mu mwaka ukurikira. Hari nk'ibintu waba wumvishije byavuzwe bigiye guhagurukirwa nabo bacamanza?
Ikintu bavuze ko bagiye kuhagurukira nk'uko umushikiranganji w'ubutungane yabivuze eka n'uburongoye sentare ndahinyuzwa cyo kimwe n'umukuru wa parke inkuru y'igihugu bavuze yuko bagiye kubandanya bahindura amategeko yose ari mu Gifaransa aje mu Kirundi kugira ngo abarundi bene ayo mategeko bayasome bayatahure bumve icyo asigura. Bavuga kandi ko bagiye kubandanya bagwanya abanyuruza bakongera abanyuruza amatungo ya leta n'abayasesagura aha bakavuga yuko bagiye kugerageza gukorana hamwe n'amasentare yose agwanya ibiturire mu gihugu kugira ngo bikunde ubutungane buhashe bakaboko. Aha kandi bavuga bati bagiye no guhinyanyura amategeko agenga amasentare y'ubudandaji n'akazi kugira ngo borohereze abashaka kuzana imitahe mu Burundi.
Evariste Nziko Banyanka, turagushimiye inkuru irambuye, turaza kwigarukaho makuru yacu ataha. Urakoze cyane.
Murakoze nawe.
Bakunzi bizi bya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Imumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni wanyu mu ntara. Amakuru ajyanye n'impunzi, abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bakoze igikorwa cyo kwibuka abarundi 38 biciwe ikamanyura muri Kongo kuwa gatanu w'icyumweru gishize barashwe n'abashinzwe umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Kuva ku munsi wa gatatu gushika kuri wa gatanu abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bari mu kigandaro cyo kwibuka ababo baguye mu bwicanyi bwabereye i Kamanyura muri Congo. Wiri Nkuru Nziza arongoye abarundi bamwe mu bisagara amenyesha ko biyumviriye kugandarira babo kuko bijyanye n'imigenzo y'abarundi.
Icyo nashaka kubamenyesha ni uko ari umuco w'ikirundi, iyo umuntu abuze umuntu aragandara. Hanyuma murabizi neza yuko hishwe abantu barenga 37 uno munsi batubwiye yuko hariho mbere n'uyundi yongereye ko ari 38 bitabiye Imana mu gihugu cya Congo kandi byitwa yuko bari mu minwe y'abajejwe umutekano muri Congo. Ibyo rero birababaje cyane kubona muri imyaka 2017 hafa abantu bangana gutyo. Ibyo rero nicyo gituma twavuze tuti ngaha mu Rwanda twasizeho iminsi 3 yo kubagandarira kuko ni mico y'abadata n'abasobokuru. Iminsi 3 ni yahera tuzoshiraho umunsi wa nyuma tuganduke nk'uko biri mu mico y'ikirundi.
Warongoye impunzi ziba mu bisagara asaba ko muri icyo gihe cyo kugandara abarundi bafite icyo bafashisha abo bahuye n'ibyago boza babyitwaje mu misa itekanijwe uno munsi isaha 11 n'iminota 45 muri Centre Christus i Remera.
Nubwo turi impunzi uduhaye ikiro kimwe cy'umuceri tugerageza gushira bike dufise ku ruhande kugira ngo tuzotabare bene wacu bari muri Congo kandi bamerewe nabi. Uno munsi twumva yuko bari ahantu hameze nabi banyagirwa imvura mu gitondo mu ijoro. Mbere twaba tubamenyesha yuko mu gihe tuba tugandutse abo twatumiye yaba ari abarundi bahunze yaba ari abanyarwanda bo muri iki gihugu yaba ari abanyamahanga twasabye baze kudufasha umubabaro wacu kudufasha mu mugongo nabo tuzotanga ikimazi mugezwa duhejeje gusabira bene wacu tuzokwereka abo bose abishoboye bagira ico baterereye kugira ngo bene wacu bari muri Kongo tubafashe ni impfubyi atabuze ababyeyi dukwiye gufata mu mugongo ababyeyi
impunzi ziba mu gisagara ca Kigali zaganiriye na Radio Ijwi rya Amerika zirashima uwo mugenzo wo gufashanya zikamenyesha ko ako kamo zizokitaba n'umutima mwiza
twiteguye cyane kubafasha kuko abantu babariya birababaje cyane bose ubuzima bariko barabamo kuko nabo sinti bari bateguye ko bashobora kuba mu buzima nka buri rero nubwo natwe tutorohewe turifuza yuko icyo umuntu yoba afise cyose nawe yoba afise 2000 akihangana agashobora gukoresha 1000 ikindi 1000 kiyafasha bariya abantu bari mu mabaro nkuriya kuko nabo ntibabiteguye babyisanzemo umuntu nubwo yoba afise ibiro 2 by'umuceri mu nzu agaheba ikiro kimwe kugabariya abantu bari mu byago nka biriya
cyane mise ibyago byacikiye bene wacu bahungiye muri Congo ziye nk'umurundi nk'uko nanjye nafashikiwe ngaha mu Rwanda nafashwe n'abagenzi igihe nahunga nafashwe n'abantu batandukanye nanjye duke mfise nifuza dusabikanya n'abahuye n'ibyago kuko natwe ejo ntawe ubizi ko bizogenda nk'abarundi bene wacu ni ugufashanya nanjye tuye kubafasha kabisa bivuye ku mutima kuko byababaje byatubabaje twese numva no gufasha nanjye nk'umurundi
abo bantu no kubafasha kuko twareranye ico wo gukundana nta kintu na kimwe mbona cyomboza guterera abandi barundi nkanje ahamagarira n'abandi bose bavifuza yuko umwe wese si ukuvuga ngo mba ntunze canke nkenye ntibisaba uburyo bunini ariko guterera ica mbere n'umutima ukumva yuko ako kantu kose kaba gato yaba imuzu yaba ikiro yaba isabuni akantu akore uko kabana kose kavuye ku mutima ni intererano kandi umuntu yagira icyo umufashije
umumenya ko icyo gikorwa cyo gusabira abitavye Imana no kwegeranya ifashanyo zigenewe abo barundi bari mu ngorane muri Congo kiza kuba kuri no mugoroba Kigali gitekanijwe ku munsi w'Imana inyamata mu karere ka Bugesera Desiratunga Imana Kigali Ijwi rya Amerika
nkuko mumbaze kubimenyera buri wa gatanu tubahuza n'abanyu bari mu makambi cyangwa se mu ntara
Ayo Bernard It's been a long time. Habuze ubyinshi.
Hari abatwandikiye bifuza kubahuza n'abavandimwe babo François Nizigimana yatwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook agira ati nitwa François ndi mu nkambi ya Mahama mu Rwanda ngo nashakaga ko mumpuza na Soteri François uranyumva
Ndakumva neza
François ikifuzo cyawe twakigezeho Soteri turi kumwe kuri telefoni Soteri wirwe nawe
Irene zakamini
niye dirwema
ndabikiranye bivuza kazwi kamwe mudaburi bamwe n'ibyiza
François Nizigimana Soteri ngaho ni muhuri
yego murakeneye cyane Oui, Clara.
Oui.
Ça.
Oui,
oui.
Nama.
Eh, là, il y a aussi. Naïma, comment est-ce que tu
es? Nama, nous.
Il y a quoi, tu es?
Il y a un peu de temps, vous êtes
venu.
Eh. Nama, je
suis là. Je suis là, 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 je suis
Naka turi nzara namwe mukayicupa.
Oya yagiye so yajana n'inzara ziri kumwisha. Yarabe ndumikire na bitanu ndi ndajya.
Imunzi turo nka mafarango aza da kuri digo.
Oya, oya.
Eh.
Eh, tena ni tumira.
François na Soteri murakoze cyane kuba muhuye mukaganira ubwo icyo tubifuriza nuko mwazahura mukabonana amaso kuyani murakoze cyane Shuti mwari muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ahaniho dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara dushimire ingenieur wadufashije mu guhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya 18 mwari kumwe nange Edirwema kuwa mbere muzamuri kumwe na Diane Ninina hazwe mugire weekend nziza